mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda no muri cyo ya 18 muri kumwe na Joy Diane na Hazendongo ibiganiro by'uno mwanya ikaze mwese incuti bakunze.
Nta mwimbo twiteze kuzoronka kubera ko twahebuye ifumbire abari bagize icombara mu cedi ntutwa
iraduha ifumbire mugayiza kuyiduha igihe cyagiye cyarenze
mugabo ritikomeze twizeze ubuciza tugategereza tukagura.
Abo niba mwe mu barimye bigitegwa cy'umuceri bo mu ntara ya Bubanza iri mu gihugu cy'u Burundi bagaruka ku kibazo cy'ifumbire kiriko kibatuma bakora bahomba. Turabigaruka ko handi hato mu bihagufi ya maradio yanyu. Ako nabanza nkabwira muri make kuri leta z'umwe za Amerika zafatiye ibindi bihano rushasha Uburusiya nyuma yaho bigaragariye ko Uburusiya aribwo bwahaye ishano wahoze awusumira urusaku hamwe n'umukobwa wiwe mu Bwongereza mu kwezi kwa gatatu. Muribuka ko mu Rusiya Sergio hamwe n'umukobwa wiwe Julia babasanze bataye ubwenge aho bari mu gisagara co mu Bwongereza bose uko ari babiri barakize nyuma yo kumara indwi mu bitaro. Ivyo bihano bishasha ku Rusiya vyatangajwe ejo kwa gatatu bitegekanijwe gutangura shirwa mu ngiro kwigenekerezo rya 22 z'ukwezi kwa munani. Bizobuza Amerika kugurisha mu Rusiya ibikoresho bishobora kubangamira umutekano mu gihugu nk'ibikoresho vya gitekinolojia. Ubwongereza bwashikirije ko bushigika ivyo bihano vya leta z'umwe za Amerika. Intumwa ya ONU mu karere ko mu buseruko bwo hagati ahanura Israeli hamwe n'umuhari Hamas guhagarika ugusotorana inyuma yaho izo mpande ziraye zirasaniye. Umuhari Hamas warashe ibisasu vya roketi muri Israeli. Israeli nayo yihava yishura n'ibitero vy'indege vyahitanye umwe Palestina umwe abandi batanu barakomereka nk'uko ubushikiranganje bw'amagara y'abantu muri Gaza bubitangaza. Ivyo vyabaye mu gihe izo mpande uko ari zibiri zari zifise icizere ko zishobora kumva bikana kugira ngo bakinge ico bise intambara igira kane hagati ya Israel na Hamas. Abategetsi muri leta ya California hamwe Amerika naho bavuga ko bashobora kugera mu kwezi kw'icenda batarashobora guheza kuzimya imiriro ya nyakanga itari bwigere iboneka muri kahise kiyo leta. Uwo muriro wiswe Mendocino Complex Fire umaze guturira akarere kari kukangana n'ibirometero 1217. Abategetsi basigura ko abarwana n'imiriro bashika ku 14 barimwo abanyororo hamwe n'abandi bavuye mu mahanga ariko ubu bariko barafasha kuzimya ariko ku murindi ufise ari munini cyane. Radio ya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mukayumva muri mu Rwanda kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Burundi naho mukatwumvira ku mirongo migufi ya shortwaves kuri metero 25 31 na 41. Aho ni ku muhingamo ku mugoroba turi kuri metero 19 na metero 22. Ahandi mushobora kumva ijwi rya Amerika ni kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com turi no kuri Facebook VOA radio yacu. Kiganiro ni wanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Nongire ndabahikazi kiganiro cacu turagihera mu vy'uburimyi hari myidoga ari myinshi marimye bigitegwa cy'umuceri bo mu ntara ya Bubanza mu Burundi bavuga ko kuronka ifumbire kuri bo bisa nko kuronka umuzi wibuye usivye ko bayigura amafaranga y'umurengera n'itegeko riho uburenganzira bwo gucuruza ifumbire abavyemerewe na leta gusa naryo ngo ntibiborohereje rigatuma bahomba. Ibindi na mugenzi wacu Diane Ndonse.
Uyu mwaka uheze w'imbura ry'igitegwa cy'umuceri ntiwagenze neza ku barimyi bacyo bo mu ntara ya Bubanza. Uretse ko watwawe n'imyuzurira y'amazi kuri bamwe, abandi barizwa n'uko bakoreye guhomba kubera batashoboye kunguka nk'uko bari bavyiteze. Uko guhomba bavuga ko kwavuye ku bukene bw'ifumbire bwibonekeje. aba ni bamwe mu barimye bico gitegwa
kwari dufize byizigira ko turakora ngifumbere gufumbera ariko twarabuze ifumbere abenshi ubonye bari ifumbereje kubera ubukene nta mwimbo twiteze kuzoronka kubera ko twahebuye ifumbire nk'abari bagize icombara mu cedi ntutwago
iraduha ifumbere mugayiza kuyiduha igihe cyagiye cyarenze
mugabo ritikomeze twizeze ubuciza tugategereza tukagura
yabaye mayobera aho gize ngo yironke naho yigura ibeje umurengirayo naho nyine uronsa aho gacisha bakayifata umva umukere mu shaka yanabiva mu mbere
ujeje kumugambi wo kwegereza ifumbire abarimyi ku giciro kitavuna mu bushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi Prosper Dodico avuga ko aba barimyi batarira busema
imyidogo y'abarimyi kuri sezo duhejeje irumvikana ko harabaye utubazo twishi tutatuvuye ko twatumye hariho ifumbire iza itebye ariko rero tukabizizo yuko ubu ingingo zamaze gufatwa yuko ifumbire yakagatasi izoshika kare
ariko rero igitangaza abarimyi ningene leta ivuga ko ifumbire ikena mu gihugu ariko ikaboneka mu badandaza
turabona iyo fumbire nyine leta itanga n'igurishwa muri ayo mamangazini ariko nubwo igurishwa muri ayo mamangazini kandi iba yarabonetse mu giciro gitonya nuko bace batuzimba
uyu numwe mu badandaza bato dusanze muri zone mitakataka ya komine Bubanza atangura yishura ku kibazo cingene aronka ifumbire
iyo byashitse leta ikaba yayizanye iraboneka
mwe mwitora he
hariho nk'abanyagihugu bashobora kuyigombora ugasanga ntibayikoresheje bayimare hanyuma agashobora kukazana gafokamwe canke tubiri dutatu katumugurira hamukadushira kudutereka ukazurahereza bake bake bajya badatwara duke ku kiro kanusu canke turo tubiri dutatu niko twe tuyironka
iyo bangu itarekuwe ko abadandaza bayidandaza ayo makuru aramwe mufise
sima buragoye mu makino gihe hariho nk'ibintu byinshi bimwe umunyagihugu usanga babimugwanya ariko akarabati n'ubundi no gupfa ndapfa n'ikigoyi ugasanga abaye nko wiyahura
umufuko w'ibiro 25 wo mu bwoko bw'ifumbire ya DAP URE NPK na CASER ugugwa hagati y'amafaranga 25,000 muri leta ariko muri aba badandaza ukagugwa amafaranga 180,000 mbere abarimyi bakavuga ko hari n'igihe ushobora kugugwa ayarenga 100,000 ahanini akaba ari naho havuye uruhombo kuri aba badandaza nkuko yabivuga
kuvuga hageze mu gihe cyo kwimbura naronka nk'umuriyoni n'25,000 muriyoni n'5 mugubu nk'uno mwaka honyene nkontoroye ukuntu ifumbire yaduze nasanze ndose 600,650 mwirobo ncasanga nanje nakoresheje umutahi wanje ncasanga nakoresheje 600,000 nkuvuga narakontoroye mu rugo ncasanga ndose 50,000 gusa nkuvuga umugore nta n'igikwembe no mwaka namuguri
nubwo biruko itegeko inimero imwe agakwego ubusa gatanu cyo kuwa 12 kwezi kwa gatatu ku mwaka 2010 mu ngingo yaryo ya 12 lirabuza urudandazwa gw'ifumbire ruciye mu minwe y'abacuruza muri rusangi kugira ngo ishikire abarimyi bisaba ko baca kuba barongoye mu ntwaro kugira ngo babashikanire intonde n'amafaranga barishe mu makoperative itanga mu gihe rero hagize uyifatanwa Prosper Dodico ajeje umugambi wo kwegereza ifumbire abarimyi avuga ko mu gihe adafise ibisabwa n'itegeko yategerezwa guca yakwa igashikirizwa ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi
uruhusha kumushikiranganje n'impapuro zerekana yuko iyo fumbire yakontorowe no vuba rero yuko umuntu wese afise ifumbire kuracuruza bashiza kumubaza ibyo bintu bibiri atabifise aba ari hijya gose y'itegeko gushika ubu hari igihano cy'uko umuntu afatanywe ifumbire itali muri zo nzira zitatu nababwiye idafise bimwe bibiri bisabwa yuko bace bayifata bakayimutwara muri cyo gihe ntashaza abazi bace bayisubiza ubushyaranje buri n'ubworozi nabwo bwaca buyiha abarimyi ku giciro leta yamaze gushinga kijyanye n'ifumbire y'uwo mwaka
aha rero bamwe mu bajeje intwaro bavuga ko batazi iryo tegeko ni kwitegetse Jacques arongoye zone mitakataka ya komine Bubanza.
Iyo misanzu hari abadandaza babasanzwe bazwi ko bayidandaza bije amategeko kandi bafise ibibanza bizwi cyane n'abandi rusanga bayirondera nk'uburyo bwa magendo bayikuye Bujumbura aho rusanga bifise ahantu bayidandaza mu bibanza byabo bibaye abaye bitobito. Mugo bisanzwe bwe ntiturabona gose ko abo bantu hari kibabuza kuyidandaza kuko twari bwamenye ko bibuje ko bayidandaza tubona bayidandaza rero tubaza ko tangone za cyane zarimo
abarimyi basaba ko ifumbire yo bashikira igihe kiri majya gatasi ko muri uku kwezi kuchenda kitarare ngana. Ivyo bakabona ko byobarinda kuzimbwa mu bayidandaza kuri magendu.
Leta nuko yogira akigoro ikazira dusikiriza ifumbere mu gihe cyakare. Nuko uvuga nka twebwe abarimye tujeje amaso leta tuyahanze leta. Nuko uvuga leta iduha ifumbere kare. Natwe abarimye turasha guhakora koyo nk'umukwezi k'umunani, nk'umwe y'ukumunani. Nk'ubu tuba twamaze kuronka ifumbere kubera tuba twatanguye igihe cirima.
Mu bushikiranganje bw'uburimye n'ubworozi bavuga ko abarimye ba mbere bazotangura kuironswa muri uku kwezi kw'icyenda twimirije. Tumenyeshe ko intara ya Bubanza izimbere mu ntara zo mu gihugu zirimo igitegwa cy'umuceri ku bwinshi. Mu ntara ya Bubanza, Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.
Yane Ndonse arakenuye mu gihugu cy'u Rwanda, naho abanyagihugu ba mu gisagara ca Kamembe kiri mu burengerazuba bavuga ko ibiciro vy'ibiribwa bikomeza kuduga. Abadandaza bikika mu kiza bitwaza abaza gusuma muri ako karere baturutse muri Congo. Mugenzi wacu Temistocle Mutijima harakomeza n'inkuru ku buryo burambuye.
Kwa katanda tu yarari kugushaka no kuri bibiri yabuze
no kuri yanguranye pe.
Ibicuruzwa aba baturage bavuga ko bihenze cyane ni ibikomoka ku buhinzi n'ubworozi birimo inyama, ibishyimbo, imyumbati, ifu ndetse n'imboga. Mu gihe bari mu mezi y'impeshyi akunze kubonekamo ibiribwa byinshi hirya no hino mu Rwanda, aha mu mujyi wa Kamembe ho bitandukanye n'ibyo. Kubw'aba baturage ibiribwa ntibyakabaye bihenda kuko uyu mujyi wa Kamembe ufite ibyaro byinshi biwukikije bikorerwamo ubuhinzi n'ubworozi. Impamvu bo bakayishakira ku bakiriya bava mu mujyi wa Bukavu hakurya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo.
Hano hahahira abakongomani benshi cyane. Ubundi abakongomani badatwara nk'ibintu by'imyaka, ibishyimbo, ibijumba n'ibindi byinshi nk'inyama, usanga abakongomani aribo tubona aribo batuma ibintu bisa naho bikiri igice cyo hejuru.
Dore ko nyine baza ari benshi kandi n'amasoko n'abaranguramo hano mu isoko aba ari benshi. Hari abaturuka kure nabo bakongomani bakaza kurangura, none iyo mpamvu ndabivuga.
Nese baza kurangura ibyo bijumba, ibintu byinshi n'imboga n'isombe bari kurino n'umishogoro. Bituma nyine bizamuka ibintu ntibiboneke nyine neza.
Icyakora rizamuka ry'ibiciro by'ibiribwa kuri bamwe ngo ryana reberwa mu ndorerwamo y'imibanire itifashe neza muri iki gihe hagati y'u Rwanda n'u Burundi, kuko nta bicuruzwa bicyambuka ku mupaka wa Ruhwa bivi Burundi ngo byerekeze Bukavu.
Urabona ko mbere abakongomani hari igihe bajyaga guhahira Burundi, none ibiryo by'i Burundi byagumye wapo ibikiva i Burundi bijya Bukavu. Ariko abazi Bukavu baraza bakabihahira hano. Urareba nk'ibishyimbo, n'ubu turi mu mwero w'ibishyimbo, ariko ntiwamenya ko ibishyimbo byeze. Ikiro ni 400-500 kubera iki? Abakongomani baraza bakabigurira hano. Ziri hanyama ubu y'umugenzi wanjye avuze inyama baraza bagakebesha inozi bagateruza bakajya.
Ku ruhande rw'abacuruzi b'Abanyarwanda hikamembe bariko ni inyungu, ndetse usanga bahani n'icyashara bagiteze ku baguzi bava hakurya y'umupaka kuruta bagenzi babo b'Abanyarwanda.
Nibo baduhahira, kuko iyo batari kuduhahira ibintu byose birahomba.
Twe ni inyungu kuko Abanyarwanda nta mafaranga bakigira, duhahirwa n'abakongomani.
Umukiriya w'umunyarwanda abahaha ibiro bitatu, ariko umukongomani azashaka ibiro jana, kuko nawe akeneye inyungu agiye gucuruza.
Nibyo kidufasha ahanini. None se twe twabizana nyine tukanabyigurira bariya baturuka Bukavu n'abakiriya, kandi nabo tuba dukeneye.
Icyifuzo cy'abaguzi b'Abanyarwanda mu isoko rya Kamembe ariko nuko leta yagigena ibiciro ku biribwa bimwe na bimwe ku buryo butabangamiye buri ruhande.
Turasaba leta ko yaduha ibiciro bihoraho bitatugoye, yenda bitatuma nabo banyamahanga babibura. Ariko natwe Abanyarwanda twebwe tukabibonera hafi.
Icyakora inzego z'ubutegetsi i Rusizi zo zivuga ko kugena ibiciro bidashoboka, kuko igiciro kigenwa n'imiterere y'isoko ubwaryo. Bwana Kayumba Ephrem ni umuyobozi w'akarere ka Rusizi mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Iyo abagura babaye benshi, icyo gihe birumvikana ko igiciro kirazamuka. Iyo kizamutse rero hasigara iki? Hasigara ku bushobozi bwo bangwe se ba bantu bose bagura, kuko bajya ku isoko bose ntago banganya ubushobozi. Rero mu kugikemura nk'ubuyobozi bw'akarere ni ukongera ahubwo ibintu ibicuruzwa bijyana ku isoko. Icyo gihe hazabaho kuringaniza ikigero cy'abagura ndetse n'abazana ibicuruzwa, none wenda n'igiciro kibe gishobora kuba cyamanuka.
Kuba inzira ya hafi ku baguzi b'i Bukavu bajya guhahira i Burundi ariwo mupaka wa Ruhuhuza u Rwanda n'u Burundi isa naho ifunze kuri ubu, kuko nta bicuruzwa bikihanyuzwa nka mbere, bigaragara ko byatumye abaturuka i Bukavu basigarana isoko rimwe ryo guhahiramo ariwo mujyi wa Kamembe. Ibi ariko birakomeza kugira ingaruka ku bamikoro aciriritse ku ruhande rw'u Rwanda, kuko hari na bimwe mu byo kurya ubu badashobora kwigondera.
Birayi bisigaye bifite abaryi ba nyirabyo.
Temistocle Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Shuti banywanyi namwe bakunzi b'Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, tubamenyeshe ko mu gihe imirongo FM yabifite ikibazo nakurikira ibiganiro byacu nkuko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo ya metero 19 na metero 22 radio ijwi rya Amerika radio yanyu.
Igisata cy'amagara y'abantu naho ishami rya ONU ryitaho amagara y'abantu ku isi OMS ifatikanije n'abajejwe amagara y'abantu mu bihugu bitandukanye byo mu karere bahagurukiye kiza cya Ebola cyatandukiriye uburere bwegereye u Rwanda n'u Burundi bimwe mu biriko birakorwa n'incanco ziriko zihabwa abashobora kwandura byihuse. Inkuru yateguwe n'igisata cy'icongereza aha ku ijwi rya Amerika Washington DC murayumva mu ijwi rya mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru.
Ishami ryitaho amagara y'abantu ku isi OMS ryatangaje ko urwego rw'abahinga baheruka gutanga urucanco mu ntara ya Equateur muri Congo ariwo nyene ugiye gufasha gutanga urucanco nk'ubwo rukingira indwara ya Ebola mu ntara ya Kivu ya ruguru. Ubwo rucanco rugiye gutangwa cyane cyane mu bisagara bya Beni na Manjina ahamaze kwibonekeza abantu bafashwe n'ico kiza muri yindwi. Abambere batangura guhabwa ubwo rucanco n'abaganga n'abandi bakorana nabo hakurikira imiryango inchoti ababanye n'abandi begereye ahaba abamaze gufatwa niyo ngwara. OMS rivuga ko abo aribo bafise amahigwe menshi yo kwandura n'ingoga ico kiza. Umuvugizi wa OMS yabwije ijwi ry'Amerika kwico gikorwa kitazokoroha mu ntara ya Kivu ya ruguru kuko harangwa intambara n'umutekano muke kuko bwa Tariki Jean Sadevic. Iyo ntambara nyene iri mu bituma Ebola ifata abantu benshi. Yizeye ko inzego z'umutekano cyane cyane abasirikare bo mu rwego rwa ONU rwitwa MONUSCO bazofasha cyane cyane mu gukingira abazo bariko bakora ico gikorwa.
For example, MONUSCO is sending already sent some security.
Ati nk'akarorero hari imodokari za MONUSCO zimaze kurungikwa mu gisagara cya Beni kuva mu mpera z'indwi iheze. Izo zo dufasha mu gutwara ibikoresho. Atariko muri iki gihe tubwirizwa gushiramo ingufu kugira ngo dukore ibishoboka byose mu gukingira abantu. Impanuro z'abahinga bacu tuzozikorera ko cyane kugira ngo bakingirwe abantu benshi bashoboka. Jasarevic yemeza ko ishyamwe mpuzamakungu gitaho amagara y'abantu OMS hamwe nabo bafatanije ibikorwa bariko barakora ijoro n'umurango kugira ngo ico kiza cya Ebola ntikibandanye kurandagata. Abakozi bagera kuri 30 ba OMS hamwe n'abandi bahinga baramaze kurungikwa kuraba uko ibintu byifashe. Igikorwa cyo kuraba aboba barabonanye canke bararamukanije n'abagwayi ba Ebola kimaze kwerekana ko abantu barenga 900 bashobora kwandura n'ingoga ico kiza. OMS tuvuga ko ico gikorwa kibandanya kandi ko kizotwara uburyo bwinshi kuko kibera mu bice birimo intambara. Intara ya Kivu ya ruguru yibonekejemo ico kiza cha Ebola yegeranye n'ibihugu bitatu binahana urubibe mbere ibyo navyo bikaba ari Burundi, igihugu cy'u Rwanda hamwe n'Ubuganda. Ivyo bihugu cane cane Burundi no Rwanda vyamaze gutangaza ko vyafashe ingingo ruhasha cane cane ku mipaka y'ivyo bihugu hamwe no kuzindi nzira zose abantu bashobora gucamwo binjira muri Congo canke bava muri Congo baja muri ivyo bihugu bibiri u Rwanda no Burundi. Ingingo zafashwe zihuta nkuko vyatangajwe n'ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu muri ivyo bihugu bibiri harimo gukwiragiza abakozi kuri izo nzira no gupima abinjiye bose bava muri Repubulika iharanira demokrasi ya Congo, gutegura imigwi yonyaruka gutabara igihe bikenewe, hakaba haranubatswe ibigo bidasanzwe byo kwakira abantu bose bokekwa ko ibimenyetso vy'iyo ngwara.
Pierre Claver Niyonkuru arakenewe kuri iyo nkuru yari yateguwe n'igisata cy'icongereza aha ku ijwi ry'Amerika Washington DC. Tukiri mu gisata cy'amagara y'abantu, impunzi z'Abarundi zivuriza kuri poste de sante yo mu ikambi yo mu Rusenda zirasaba ishami rya ONU ryibitaho RCR kugurura ayandi mavuriro muri iyo kambi kuko ngo abarwayi bivuriza kuri iyo poste de sante ari benshi kuko ntibashobore kwitabwaho nk'uko byari bikwiye. Inkuru irambuye na mugenzi wacu muri Congo Vedaste Ngabo.
Impunzi z'Abarundi zivuriza kuri poste de sante yo mu ngambi yo mu Rusenda ndetse no ku kigo nderabuzima cyo mu Rusenda kiri mu sekiteri ya Tanganyika karere ka Fizi zivuga yuko ubwinshi bw'abarwayi bagana ayo mavuriro butuma bavugwa nabi abandi nabo bagataba bativuje.
Kwivuza rero turi kwivuza nabi nta miti turi kuronka, turi kugenda uraronka ipari imwe ukaronkana na mudakini imwe, umwana akakurembera akatana amafaranga ufite kuza kuza ku farumasi kuza kugura.
Iyo mugeze kuri poste de sante bigenda gute?
baratwakira ariko nti batwakiye neza nk'uko impunzi nk'uko mategeko y'impunzi yarakwiye kwakira baratwakira ariko ntabwo tubibona neza uko iyo umugwayi yashyike baratubwira ngo aya masaha niyo dushyike mu masaha ya saa cyenda baratubwira ngo aha ngo havugwa ngo umuntu ngo arembye ngo ajya mu bitaro ngo ariko ngo we ngo utahe bakaguhereza agapande k'ipara hamwe mu ijoro ushaka no gupfira mu gitanda
ikibazo cyo kwivuza ngaha mu nkambi kiragoye cyane kuko se ku bitaro ibitugiye kurondera cyangwa indwara urwaye se bakuvura ko ni ukuvuga stadiye icyo duhora duharadura ko ku bitaro bya ADS nta miti bahora bazana baduhendereza kuduheza parasitamo bakaba ko batuzaniye imiti kandi ata miti ihari ahubwo ibyo tuhora twibadura twibaza ko imiti bayizanye bahora bahita bayigurisha ku mafarumasi kuko iyo tugiye kuyirondera tuyirondera ku mafarumasi tukayironkayo.
Emmanuel Ntirampeba ni umuyobozi userukira impunzi z'abarundi mu nkambi yo mu Rusenda nawe yemeza yuko izi mpunzi zugarijwe n'ikibazo cyo kutagira ivuriro rinini ugereranyije n'umubare w'abagwayi ryakira.
Dukuri iyo tugiye kwivuza usanga abantu ari benshi ari nacyo gishobora gutuma ku magahunda y'ivuriro baba bafise yuko babwiriza saa kumi ko babugaye inyuma hakaba bya bindi bita abantu bihutirwa ariko haragera mu masaha abantu bakiri benshi abaganga bagatangira kubatuka bakabwira ngo subira inyuma gira gute ibintu nk'ibyo bigatuma abantu bataronka imiti byanashoboka none kubwa abantu ari benshi imiti nimba ishize mu minsi mikeya abaganga bakaca bazaravuga ngo imiti yaraheze ugasanga ari nabwo usanga n'ubusuma bwahavuye bujamo umuganga umwe akatwara umuti undi agatwara umuti imiti ikatuburana kuko byinshi abantu bavayo batavuye akavuga ati bahawe parasitamol imwe cyangwa zibiri kubera imiti isanzwe ari mikeya abantu ari benshi
kugira ngo izi mpunzi zishobore guhabwa serivisi nziza y'ubuvuzi. Umuyobozi userukira impunzi z'abarundi muri iyi nkambi asaba ishyirahamwe rya SR ko ryafungura andi mavuriro muri iyi nkambi.
Ikibazo cy'ibitaro ni ukuvuga yuko dufise impunzi nyinshi ngaha mu ikambi izo mpunzi urabyo by'ukuri ku ivuriro dufise ntirishobora kubavura ngo babishobore turabona ko n'iryo ngaha hepfo urabye n'igiti gica batwakiriye uko kingana n'icyo duvize mu ikambi uca usanga ko igiti gihari kinini cyane gishobora kubakira abantu turavuga duti byiza bo twongera uburyo ku amazu n'ibikoresho kugira ngo noneho ibivuriro rikomere rishobora kwakira igiti giri cyaba abantu bose hafi 250,000 bivurirwa ku ivuriro nka ririya bisanzwe ryakira nk'abantu 500,000.
Umuyobozi uhagarariye ivuriro ryo mu Rusenda yite Prosper Omba avuga ko ku munsi hari igihe bakira abagwayi barenga ijana kandi bose bakabavura neza nayo by'imiti mike izi mpunzi zivuga yuko zihabwa ahamya yuko ari ibinyoma usibye yuko hari igihe imiti ishira mu bubiko bagategereza guhabwa indi miti n'ishyirahamwe rya ADES icyo gihe nicyo gihe basaba impunzi kujya gushakira imiti kuri za farumasi. Ku bijyanye no kubaka izindi nyubako z'ubuvuzi muri inkambi umuyobozi uhagarariye ASR muri Baraka Bwana Spiria Cyonyo avuga ko ubwo umuyobozi wa ASR ku rwego rw'isi Filippo Grandi yari mu rugendo mu nkambi y'umurongo mu kwezi kwa kane yasabye ko inyubako z'ubuvuzi amasoko ndetse n'amashuri baza babyubaka hanze y'inkambi kugira ngo bifashe n'abaturage b'abakongomani bakiriye izi mpunzi. Mwamenya yuko atari muri inkambi yonyine yo mu Rusenda hagenda havuka ikibazo cy'ubuvuzi ahubwo no mu nkambi y'umurongo nabo bafite ikibazo cyo guhabwa imiti idahagije ndetse no kuba muri inkambi ari nta vuriro ribamo. Vedaste Ngabo ku bw'Ijwi rya Amerika mu Rusenda w'Umunara Kivu Majyepfo.
Vedaste Ngabo harakenuye mu kanya turakubitiza amaso ku mbuga ngurukana bumenyi ariko imbere yaho inkuru idushikiriye ubunyeni n'uko Perezida Paul Kagame amaze gusesa Inteko y'u Rwanda turaza kugaruka ku buryo burambuye kuri iyo nkuru mu makuru yacu yo hanyuma mu kanya akajisho ku mbuga ngurukana bumenyi.
Cha bijya biranuganuka ko ari byo
kandi ibihu
ngo ni ibihu kandi nabyisomeye
ndakubwiye ko atari byo
nivyo nivyo
eka si byo
ehe dupingi ehe dupingi utangike
ehe mupinga mupingi umviriza ijwi rya Amerika irabeshutse ibihuha ikabaha inkuru y'imvaho.
Aha maso yacagera inkuru ikiranugwanugwa cyane yerekeye ivyavuzwe na buramatari w'intara ya Kayanza mu buraruko bw'Uburundi yemeje yuko yoba hari indege ya gisirikare y'u Rwanda mu kwezi guheze yoba yaraje mu kirere c'Uburundi renza ibirometero 4. Iyo nkuru tuyigaruka ko na mugenzi wacu Roje Wirika neza yashimye kwegera umuhinga mu bijanye n'umutekano Gerard Birantamije.
Buramatari w'intara ya Kayanza amaze gutangaza ayo makuru abantu batari bake bagize ico bashikiriza ku rubuga ngurukana bumenyi cyane cyane kuri Facebook na Twitter. Dutangure kuri uyu yanditse avuga ati ntimuronderere ingorane ahandi byose biva ku ntwaro mbi. Uwundi na waya gizati, igituengeje nuko muri vyose, alibula matari ya bitangaje. Gisiri kare chachu, kwa tachokila vivugako, ni mugume hamgereero. Unawaya ungamwati, niba mwari mushoboye kuirasa, aliko ni mwabikora, mwara naniwe gukora kazikanyu. Iyo ndege, iyo yuguru rumuriro kuilindiro vizi nuhari zaba silikare bachu, imbabazi zanyu nizari kwa kiirgu. Tubandanize kuraba basana baganira umwe avuga ati none ntibari kuyikorora kabisa mugenzi we yishura ati orara birarenza urugero birababaje ubundi nawe yishura muri makati turiteguye dusimbize gato maze tugaruke ku byashikirijwe na Nisenda yizeye buramatari w'intara ya Kayanza ihana urubibe n'u Rwanda
ikituradushinga gusa nuko dufise umubanyi mube nko mu munsi akaba ari abarongoye igihugu rwanda kuko sabanyarwanda arabanye babi n'indongozi zabo ari mbi abo rero ntibaziba gukora ibintu byo kudusotora ku bato bakombere babizi nagire ngo ndamenyeshe yuko igakizo rya 13 z'ukwezi kurangiye indege y'igisirikare y'u Rwanda yinjiye mu gihugu cy'u Burundi irarenza ibirometero 4 hanyuma iragenzura amakosa yacu asubira inyuma kandi ibyo bikaba byaratubabaje twarigumije kubera tutari gushobora kuyikorera ko
naho batayikoreye ko umuhinga mu bijyanye n'ibibazo by'umutekano Gerard Birantamije arafite ibyanegura iri jambo ry'ubutwari intara ya Kayanza
usanzwe nk'ibintu by'umutekano n'ibyo bishobora kubwirwa mu nama iyo ari yo yose kimwe cya mbere kandi bivugwa n'uwo ari we wese muri ibi rero byabaye yavuze urashobora kwibaza ati nyine ko iki byavuze na guverineri itavuze n'inzego zibijeje izo nazo hari ubwoko bw'igisirikare hariho ubwoko bw'ipolisi hari ubwoko bw'ubugenzereza hariho ubwoko bw'ubutegetsi bwa leta n'inama y'umutekano w'igihugu izo nizo nzego zari gushobora kugira icyo zivuze kuri icyo kintu bivuga ko niba bagura amatara ashobora kugira icyo kivuze rero kibishikiriza iyo nzego zaramaze icyo zivuze ko
imbere y'uko zigira icyo zibivuze ko umukuru w'igihugu cy'u Rwanda nubwo atawe yagiriza n'abarerekana ko yiteze umwansi uko biri kose Paul Kagame yavugiga ko mu karere ka Bugesera ariko asozera ibikorwa by'inyigisho z'intwazanga 180 zari zirangije imyitozo ya gisirikare ku itariki ya 13 ukwezi guheze umunsi buramatari wa Kayanza yemeza ko indege y'igisirikare cy'u Rwanda yinjiye mu kirere cy'intara yiwe
ntabwo abantu batorezwa gushoza intambara batorezwa kurwana intambara yabashojweho itegura intambara ariko udashaka kwiba ariko utorezwa kugira ngo igihe yabaye ndetse kenshi uwayigushojeho uyimurangirize ibyo tugena cyane cyane n'ibyo wacu ntabwo tugena iby'ahandi iyo iby'ahandi byabaye ko bakubonamo batubonamo ikibazo bagira icyabo bakagushoza intambara icyo gihe niho dukoresha umutimanama wacu imyitozo twahawe ubumenyi hanyuma tukabirangiza uko bikwiye
uko biri kose Birantamije asanga abategetsi bakwiye kwitonda rwose iyo bavuga ku bibazo by'umutekano
cyane cyane urimi imikino kishobora gutera ingorane biratera icyo twita mu Gifaransa bisikoze kuko abanyamerika bazokama bazi bitegeye ati ni muca turategwa n'indege zimaze iminsi zigendera hejuru yacu
hari n'ibindi anegura
cya kabiri naco niyo uri kuratanga amakuru kuzimaze nyine uri mu rwego rwa politiki mu rwego rwa buramatari hariho uko bigenda bwa mbere ho ubanza kumenya icyo uvuga n'abo ubibwira no mu gihe ubivugira rero urazwe iyo nama nyine yari kiraba yari inama yanini y'abarongoye imigambwe naho karongo imigambwe nabo nyine cy'umutekano kireka nibaza yuko buramatari kariko kagira rose kuvuga ibijyanye n'umutekano nk'ibyo kuko mu byo bari bategereza kwiga mu bazari ko icyo kibazo gitari kirimo tutegereza kuraba rero yuko hariho isano ibyo agomba avuge n'ibyo abatumire bitebye kwavuga icya nyuma uri kumviriza ibyo yavuze harimo amagambo nibaza yuko atokoreshwa n'umuntu w'umurongozi muri imwe twita diplomasi kuko hari andi makorotoki kandi sinzi ko afite ibyemezo bikwiye sinzi ko iyo ndege yayibonye n'ibikorewe n'igisirikare gushika ubu kuko nta rundi rwego rw'igihugu bigaho bivuga nta muntu n'umwe wese ashobora kwemeza yuko iyo bintu bimeze uko
reka inkuru yacu tubirangirize kuri ubu yagize ati urukurukuru burya niyo nkuru eroje buri kaneza Nairobi ijwi rya Amerika
Eloge wirikaneza nuko rwo duce dusozerere ikiganiro wanyu mu ntara cuno munsi incuti bakunze mariko muratwumviriza mwakinuye yakoze Innocent Kimenye yegeranije amajwi na engineer Justin yamufashije muhinga by'ivyuma nanje Diane nahaze twari kumwe kuri micro tuzosurejo nkaho twatanguriye ariko ngende ndabatumiye muri isanga y'uno munsi saa 10 makuru twafitiye igice saha 12 no muyandi igice saha 1 n'iminota 30 muri yo haraza kuba harimwo ibyuko inteko y'u Rwanda imaze guseswa. Mugire umunsi mwiza mu banyu no mu byanyu.